Ni radio ijwi ya Amerika. Ni radio ijwi ya Amerika isanganye I Washington DC mu kirundi mu Rwanda. Urundi bushobora kumenya migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda. Utwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu cy'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mwiriwe neza nchuti doze tuli kumwe ni Federico Mkisha tila mije igane vyo kuri saha. Igane yo tuandanya tuatigwira tuli mungu za chukwira ikiza cha corona cha duse kusi hose. Kuwa igikorwa cyo kwiyamamariza amatora ateganyijwe mu Burundi kuwa mirongo ibiri w'ukwezi kwa gatanu ibikorwa by'ubugizi bwa nabi hagati y'abahurikiye mu migambwe itandukanye biravugwa hirya no hino mu gihugu ariko igipolisi cy'u Burundi kikahamerera amagabo
abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu bindi bigambo baciye batera barengana banyuruje abantu bashika kuri iyi muri bo mbere hariho mbere n'umwe banakubise bashaka kumwica ariko bajeje umutekano baragenda batabara.
Uyo ni Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru yerekeye akarere ka Afurika y'ibyo gabidini arimo inkuru y'ingingo zimwe zimwe zijanye n'ikiza cya corona ziriko zirashirwa mu ngiro mu Rwanda mu ntumbero yo kuzamura ubutunzi hamwe n'inkuru y'abacitse ku icumu mu Rwanda basaba gutegurwa imitima imbere y'uko babiciye barangije ihano barekurwa hamwe n'inkuru yerekeye kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki y'umunsi turazigara kwa kumukanya kari imbere ariko imbere yaho tujye kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Dutangurira ibiganiro byacu ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inkuru ije kudushikira mu kanya ivuga ko perezida wa Tanzania John Magufuli ejo ku munsi wa Mungu yavuze ko ibikoresho byo gupima ikiza cya corona bikora nabi ngo kuko ivyo bipimo byasanze impene zapimwe uyu mugera zaranduye. Perezida Magufuli yanebaguye ko leta yiwe itavugisha ukuri ku vyerekeye ico kiza mu gihugu ciwe yarasavye abanyagihugu gusengera ico kiza kugira ngo nticihe inkumbi mu gihugu ciwe. Mu ijambo yashikirije ari mu gisara ca Chateau kiri mu buraruko bushira urengero bw'igihugu Magufuli yavuze ko ivyo bikoresho byo gupima ikiza ca corona vyaguriwe mu mahanga ariko nta makuru arengeje aho yatangaje. Nyuma yaho ivyo bikoresho vyifashishirijwe mu gupima impene n'ingurube byari byahawe amazina y'abantu abahinga bakora muri laboratoire batazi iyo ivyo bikoresho vyavuye basanze impene n'intama vyaranduye umugera wa corona arivyo bita positif. Perezida Magufuli yaciye avuga ko hari ibintu bidatomoye biriko biraba. Yagize ati bisa nuko hari ibipimo vyerekana ku bantu bafise uyu mugera kandi mu vy'ukuri atawo bafise. Yagize ati ntidukwiye kwibaza kwifashanya yose ihabwa iki gihugu ari imfashanyo nziza. Yavuze kandi ko agiye kurungika indege mu gihugu cya Madagascar aho umuti bavuga kuvura ikiza cya corona watowe. Ayandi makuru avugwa hirya no hino. Aloyse Bigirimana
umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU asaba amareta ku isi gukora ku buryo abamenyeshamakuru boroherezwa mu kazi kabo ka misi yose na cyane cyane muri iki gihe cy'ikiza cy'umugera wa corona. Ni mu gihe kuri uyu w'Imana itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu isi yibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru. Antonio Guterres ashikiriza ko kuva icyo kiza gitangura kwigaragaza abamenyeshamakuru benshi bashiriweho amategeko n'ibihano kubw'akazi kabo. Amenyesha ko ONU yubahiriza amategeko yashyizweho n'ibihugu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira rya COVID-19 ariko ko bidakwiye kubuza abamenyeshamakuru gukora umwuga wabo. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yarinuvye ibikoresho mvamakungu bikoreshwa mu gupima umugera wa corona. Mu ijambo yashikirije kuri uyu w'Imana Magufuli yatanze akarorero k'ibipimo byakozwe ku mpene n'ipapayi byaje byerekana ko ivyo bintu bibiri byanduye COVID-19 avuga ko atumva ingene ipapayi yo kwandura uwo mugera. Magufuli wo leta yiwe yamye ivuga ko muri iki kiza hari ikinyegejemwo anasaba aba Tanzania gusenga kugira uwo mugera urangire. Yashikirije ko ivyo bikoresho birimwo utunenge n'amahinyo mu bijanye n'ubuhinga. Magufuli akeka ko hoba hari abanyagihugu bemejwe ko banduye uwo mugera ariko atari vyo. Yisunze ubushakashatsi kuri ivyo bikoresho yongeye ashimangira ko Tanzania idakwiye gusubira kuza irakira imfashanyo iyo ariyo yose ngo ni nziza ku gihugu. Yasabye amatohoza yimbitse kuri ibyo bikoresho mva makungu byo gupima COVID-19 gushika kuri Uwimana Tanzania yari imaze kuronka abantu banduye amajana 48 barimwo 17 uwo mugera umaze guhitana muri leta z'umwe za Amerika umurwi washizweho n'ibiro bya perezida gukurikiranira hafi bijanye n'ikiza cya corona washikirije kutewe impungenge nuko abanyamerika benshi batari ko barubahiriza ukutegerana kugira harwanywe ikwirakwira rya COVID-19 Debra Birks auhagarariye yashikirije kuri Uwimana ko yatewe amakenga no kubona ibihumbi by'abanyamerika baje ku nkengera z'amazi muri California kwigina akazuba batubahirije ayo mategeko gushika ubu hafi cya kabiri cy'amaleta 50 ya Amerika aramaze kugurura ibibanza bihurirwamo benshi nk'amaparke inkengera z'amabahari ibibuga by'urukino rwa golf abikorera utwabo mutuzi duto duto nabo baramaze kugurura imirimo yabo gushika kuri Uwimana abanyamerika barenga 68 nibo bari bamaze kwicwa n'umugera wa corona kubarenga 1,180,000 bamaze kwandura abategetsi muri Afghanistan bariko baratohoza amakuru avuga ko abasirikare ba Iran bacungera imbibe bakubise baraboreza igufa abanyafghanistan barenga 10 bariko baragerageza kujabuka urubibe babata mu mazi abo bategetsi bavuga ko ibiziga bishika kuri 12 byarobwe mu ruzi mu ntara ya Herat abandi 8 ntibazwe irengero abashika 70 bavuga ko aribo bakubaguwe mugihe abatalibani bo bashikiriza igitigiri cya 23 abadiplomate ba Iran muri Afghanistan bemeye ko bagiye gutohoza kuri ayo makuru ariko barahakana ibyo byagiriji Iran ihaye indaro abanyafghanistan baharugwa ku mamiliyoni 3 barimwo abafise ibyangombwa bibemerera kubayo hamwe n'abatabifise Koreya ya ruguru yararashe amasasu atari make ku kirindiro cy'abasirikare cy'igihugu kibanyi cya Koreya y'Epfo ahari urubibe rugabura ibyo bihugu bibiri byashikirijwe n'igisirikare cya Koreya y'Epfo kuri Uwimana nta bafuye canke ibyononekaye ku ruhande rwa Koreya y'Epfo ariko igisirikare cyararashe naco urundi ruhande rw'urubibe mu kwihora nk'uko bishikirizwa n'abategetsi ba gisirikare ba Koreya y'Epfo Koreya ya ruguru ntacyo yavuze kuri ibyo byagiriji ariko inyuma y'amasaha bibaye abategetsi b'igisirikare ba Koreya y'Epfo bashikirije ko bibaza ko Koreya ya ruguru itabikoze ku bushake
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
ama kuri mu ntara cyatanguye mu Burundi imitsindwi rero irarangiye hatanguye imyemamazo y'abahiganira kibanza cy'umukuru w'igihugu abashinzwe amateka n'abaje nama makomine iyo myemamazo yaragaragayemo utunenge two kutihanganira haba mu mvugo no mu ngiro ahanini hagati y'imigambwe ya CNL na CNDD FDD inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ifashijwe n'abanywanyi bari mu Burundi tuyishikirizwa na Desire Hatungimana ari mu Rwanda
umunsi wa mbere imyemamazo itangura itariki 27 z'ukwezi guheze niho hatanguye kuboneka kutihanganirana hagati y'abanywanyi b'umugambwe CNL na CNDD-FDD umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ku munsi wa gatatu yavuze ko abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi banyurujwe nawe muri sene igipolisi kihabera magabo
abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu yindi migambo baciye batera barengana banyuruje abantu bashika kuri gihe muri bo mbere hariho mbere n'umwe banakubise bashaka kumwica ariko bajeje umutekano baragenda baratabara byo nibyo bagomba kugirira n'uwundi wewe bafashe nk'igihe cy'isaha 8:30 bamufatira aho bita iburengo nabo nyine bacamuzana inyuma ya kiya kibuga caberako ibikorwa byabo byo kwiyamamaza bagira mutangure kumugirira nk'ibyo mbere polisi kirahaba kiraheza kiratabara gechi saha 12 z'umugoroba naho abanywanye ne baranyuruje abandi bashika kuri batanu aho bita kwa hambari abajije umutekano bashobora gukurikirana nabo nyene barashobora kubagarutsa hariho nubundi bakubise nawe nyene bagomba kumwica wewe yari nuwo mu muri bo nyene igihe cy'isaha 9 kuri stade yaramwagiriza yuko ngo iyo baye ariko arafata amafoto
ariko rero iperereza naryo riragizwa kubageranyuruje abantu batatu mu ntara ya Cankuzo mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri bakuwe mu bunywero umwe muri bo asanzwe arongoye sendika y'abigisha stebe muri yo ntara utoya kad bakeka ko yoba yazize ko yiriwe aracisha amafaranga ivyuma bishikana amajwi kure igihe umugambwe senero ari kuri yamamaza muri yo ntara irengero ryabo ntiriramenyekana ariko Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano avuga ko bariko barabitohoza iruhande yaha umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu w'umugambwe senera gatongwasa asanzwe na urongoye yahamagariye abanywanyi biwe guhangana nabo babera intambamye mu myiyamamazo
narumvise ibyavugiwe ibusiga mu ndwi iheze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bakototse babikura hehe umuma wese ni wamenye napanga akazi kiwe nta muntu agaburikwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo mupangire inyana zoja muri kampanye natazojayo aho ndabivuze kubera iki aho barabivuze baca bashaka kubigira itegeko ejo babagomore moza mbonera kure zibatangire nimuje mu myamamazo yanyu banya kwa mujejwe umutekano ejo mukumva imbonera kure yitambitse imbere y'abandi babuza kuca mu bikorwa bya propaganda bagashira nako bagakubitana nimuze muvuge ngo babi n'abasendere ndabyemwanga n'ibyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka nimuze muvuge ngo n'abasendere babi
hagataha umugwijejwe gutunganya amatora seni mu nama agirishije abajeje umutekano kwa kabiri w'indwi iheze Pierre Claver Kazihise yibukije ko bafise uruhara rukomeye kugira abanyagihugu batore atankomanzi abatavuga rumwe na leta y'u Burundi nk'umugambwe MSD mu itangazo washize habona araheze indwi zibiri kubwabo imyamamazo yari kubangira kubera isi yugarijwe n'ikiza cy'umugera wa corona ariko amakuru dukesha isoko ryacu avuga ko icyo kiza atamwitwara ariko munini wacyo muri ibi bihe byo kwiyamamaza imwe mu migambwe irategekanya aho abantu bakarabira intoke yindi ntivyibuke ariko ibyo kwegera na vyovyo bisa naho bitari mu ngingo zo kwirinda ico kiza kuko haba mu modoka abunguruza canke abakoranira abanywanyi b'imigambwe barangwa n'imirundano hamwe n'imisunikano mu gisabisho co kugurura imyamamazo y'umugambwe Sende David Dede mu gihugu cyose cabereye muri komine Bugendana musantere wayo Beatrice Bukuru yasenze asaba Imana ko ico kiza ca corona co bandanya gihanze amakungu maze Burundi bwibandanirize ibikorwa bijanye n'amatora
kubagumyabanga ntabye no mazoduhangara batara kuna mu mazuru yugaranya gitandara kizimanwe bavatse kwikangura twahije amatora uhoraho utwategeka ko kirazira Kagame azoturabe atubure uhoraho Amerika izoturabe na byabikwanisho byabo batubure uhoraho inyo europeyene inama zose bazokwanya ku Burundi turabasabye kutumvikana
nubwo biruko abantu babandanya batoga umugera wa corona kuri wa gatandatu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwasohoye itangazo rivuga ko habonetse abandi bantu bane bagwaye uwo mugera igitigiri cy'abanduye kikaba kimaze kugera kuri 19 imyamamazo ikabibandanya kugeza ku itariki 17 z'uku kwezi inyuma y'iminsi itatu hazoshaba amatora y'umukuru w'igihugu ayabashinga amateka hamwe n'abajene n'abamakomine aya matora akaba atazokwitabirwa n'abari hanze y'igihugu ubushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu nitangazo bwarungikiye abari mu buserukizi mu bihugu bitandukanye bwasiguye ko ari kumvo z'ingingo zafashwe so kwa bakozi n'akazi wahimbajwe kuri wa gatanu
cyenda bona yuko abantu bo mu bumwe bose nabonye ne amacamaze guhera abonye bonka kazi twese tukashikirwa twese
nzego zizotorwa nk'abakozi nabonye n'ibyo bari kubariyemerera hamwe bo bishitsa twe twasaba yuko tuzo kuma dukorana n'uwaro n'umutekano
iki kintu uwo musaba cyane nuko bo twongera gashaha kuko mu byukuri murazi ko abakozi agashaha ndivise kaja kwiye hanyuma ikindi naco bakagarukira abavugwa
umukuru w'igihugu mushasha dotorwa tumusaba yuko yotwarira abarundi bose akongera umushahara abakozi
abakandida biyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu nka bose bagiye baragaruka mu migambi yabo ko bazoshyira imbere gukemura ibibazo by'ubukene bihanze abanyagihugu muri rusange mu kuzoshyira uburyo bunini mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi
Tukwite mungu wanao kuru mungusi wambere wanyagi watangwe kwe melegwa gushira mungiro imigari kwa mungu watia makenga kukuhari watariko mara kuikiza mateiko yo kwirinda icho kiza inzego zishinzwe zikavuga kumuntu atavyo wahiriza azo biharirwa inguru ya
abantu bagoma mu rugo ugenda abarukeneye kugenda koko impamvu byo ngiye byari ingenzi n'iki nuko amabisi azajya twara kimwe cy'akabiri no kumanura y'umubare w'abantu bakaba batwara
Lieutenant Colonel Patrick Nyirishema ku mugoroba w'ukuri iki cyumweru cyashize yasobanura guko gahunda y'ingendo hirya no hino mu gihugu mu gutwara abantu mu migi no mu ntari teye ni nyuma y'ukwezi n'igice bikorwa hafi ya byose byarahagaze kubera kwirinda icyo ingamba nshya zoroshye zariho umugambi wo kuzahura ubukungu bwari bumaze kuzahara cyafashwe n'inama y'abaminisitiri ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka w'2022 gikuraho na gahunda ya guma mu rugo kiremere ni ngendo rusange gukora ariko nta wemereye kurenga umujyi wa Kigali ngo ajye mu ntara nta nuwemereye kuva mu ntara ajya mu mujyi wa Kigali ukuriye ikigo cy'igihugu ngenzura mikore y'imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura akavuga ko mu gutwara abantu mu buryo bwa rusange hubahirijwe intera ya metero hashingiwe ku miterere ya buri kinyabiziga
n'ubwo twagiye tureba bisi kuyinda bitewe n'imiterere yayo tugena umubare w'abantu ugomba kujyamo ndetse naho ugomba kujya ntanze nk'urugero nk'amabisi yo muri Kigali asanzwe afite abantu bahagarara ubu nzira bisi zigenewe gutwara abantu 70 ariko ubu zizajya zitwara abantu 32 mfashe nka kwasteri ubundi zitwara abantu 30 zizajya zitwara abantu 15 ni ukuvuga ngo buri modoka twagiye tureba uko iteye tugena uburyo bwo gutandukanya abantu byibuze hagasigaramo intebe imwe hagati mu rundi kwa kunona wabicanye begeranye kandi numva ibyo ngibyo bihuje nuko abantu bose bambara agapfukamunwa abantu bose bagakaraba abantu bose bakorera za ngamba zindi turibaza yuko byose byubahirijwe twakomeza no kwinicyorezo kandi abantu bakagenda
kubera ukugabanuka kw'abantu bagombye kugenda muri bisi byahise bituma ibiciro by'ingendo mu gihugu hose byiyongera ku mpuza ndengo ya 47%. Ku rundi ruhande ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byo byamanutse ukurikije uko byari bihagaze ku biciro by'ingendo ikigo cy'igihugu rura kigasobanura ko bizabarwa muri iki gihe cy'icyorezo COVID-19 ku biciro biriho ku bikomoka kuri peteroli esanse yashyizwe ku mafaranga 965 ivuye ku 188 kuri litiro naho mazutu ishyirwa kuri 925 ivuye ku 173 ikigo cy'igihugu ngenzura mikorere rura kigasobanura ko iri gabanuka ryashingiye ku kuba mu gihe gishize ibikomoka kuri peteroli byarinjiye mu gihugu ku bwinshi kandi bikoreshwa n'abantu bake kubera icyorezo COVID-19 bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu biri gukurikiranira hafi gahunda y'ingamba nshya za guverinoma mu kwirinda COVID-19 byanditse inkuru zifite imitwe igira iti gahunda ya guma mu rugo yahindutse guma mu migi na guma mu ntara ibyo bitangazamakuru biragaragaza ko bishobora gutuma icyorezo kirushaho gukwirakwira izi ngendo zasubijweho n'inama y'abaminisitiri yemeje ko zirajya zitangira saa 10 zo mu gitondo zikarangira na saa 2 z'ijoro igipolisi cy'u Rwanda kikavuga ko nta wagombye kutubahiriza ingamba uko zashyizweho kigashimangira kuzabirenga hazabihanirwa CP Jean Bosco Kabera avugira igipolisi cy'u Rwanda
ngira ngo hano ikintu gikomeye cyane nuko umuko gahunda iteye ntabwo ari ukuvuga ngo noneho barekuye abantu niba wasabwa kuguma mu rugo ubukavuye mu rugo ntabwo bakwiye kuguha amasaha yo kuva saa 11 kugera saa 2 z'ijoro ngo wumve yuko harimo imbogamizi ahubwo kumva ko ari ikinyuranyo gikomeye cyane ugomba kucyubahiriza turatekereza rero yuko bimaze iminsi bitsobanurwa byarasohotse mu itangazo inama zakozwe hirya no hino mu gihugu mu mujyi wa Kigali no mu ntara turibaza yuko iki kintu atari cyo gikwiye gukora abantu na gahunda yo mu rugo turabasaba rero yuko bagomba kumviza gahunda kubera ko byose biriho mu nyungu zabo abantu ku giti cyabo abo imiryango yabo ariko noneho ni mu gihugu muri rusange aho rero bizagaragara yuko batabyubahiriza bazabisubiza cyangwa bazabisobanura ariko bizagaragara ko banabirengaho none bazafatirwa ibyemezo
ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere ku mirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura nacyo kigakomeza gushimangira ko kugira ngo byose bishoboke bisaba ko buri kimwe cyubahirizwa uko cyagenwe
sinogomba kugira ngo izi gahunda zose zigende neza nuko ibintu byose byubahirizwa abantu bakora inyano za ngombwa gusa amavisa zaba hari saba tuyakurikirana tuzaba ari rura na polisi dufatanyije kugira ngo ibintu bikorwe vuba vuba abantu bajye mu mabisi ku murongo neza intera hari kandi bisi zikomeza gutwara abantu turanizera yuko imodoka z'abantu ku giti cyabo zitazongera kuba nyinshi cyane muri iki gihe
ubwo twateguraga iyi nkuru hari amafoto n'amavideo yafatiwe hirya no hino mu gihugu cyane hategerwa imodoka nka Nyabugogo mu mujyi wa Kigali yacicikanaga bigaragara ko amabwiriza yagenwa atari kubahirizwa nko guhana intera ya metero isabwa hagati y'umuntu n'undi biboneka ko bitari kubahirizwa mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu abaturage barabitangaho ibitekerezo binyuranye
kandi natitekereza abaturage ibyo ministeri yakoze na president ngenda bose byo kurekura abantu ari byo
nge hari ikintu umuvugizi wa polisi yavuze ko abatubahiriza amabwiriza ya ministeri y'ubuzima bazafungirwa abo bantu b'amabisi n'abatubahiriza gahunda ya ministeri y'ubuzima babafungire
bakagombye gufata wenda kuri ariya mafaranga y'ivunga aturuka hanze cyangwa se bagakora mu kigega umuturage bakajya bamuhereza amafaranga ibihumbi bitanu barangiza agashyiraho iminsi y'indi y'ukwezi ariko tukaguma mu rugo kuko tugiye kwicwa na korona.
Nibutse ko duteguriye inkuru imibare ya Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda yagaragazaga ko nta muntu n'umwe urahitanwa n'icyorezo COVID-19 mu bakabakaba 260 bamaze kucyandura mu gihe abandi bagera ku 135 nabo bakirwaye abasaga 120 nabo bakize. Iyi ni inkuru tuzakomeza gukurikirana umunsi ku wundi. Eh bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Mu kiganiro muri sangati uyu munsi umutumire wacu ni Jean Damascene Bizimana umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo ishinzwe kwirinda jenoside mu Rwanda.
Murakoze cyane mwiriwe.
Nitwa Mukashema Claudine aba naravukiye muri Rubavu kandi nkaba nturuka mu bwoko bw'abahutu. Nabuze musaza wanjye bishe ku itariki 7 z'ukwa kane muri 1994 mu gihe cya jenoside. Bamwicana n'umusore wari inshuti ye cyane nawe ise w'umuhutu ni nyina w'umututsi babicira igisenyi mu mujyi. Kugeza uyu munsi ni interahamwe zabishe. Kugeza uyu munsi nk'imiryango yabo twabazaga uburyo nabo mwabaha agaciro muri gahunda zanyu zo kwibuka.
Ngicyo ikibazo cya Claudine Mukashema muramusubiza iki?
Reka banze muramutse kandi mwihanganishe Claudine kuko kibaza baza kiranerekana uburemere n'ububi leta yakoze jenoside yari ifite.
Ni mukanya isa 8 ku isaha ya GMT, saa 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
Tukikani mu Rwanda, imwe mu miryango y'abacitse ku icumu ya jenoside isaba leta n'abafatanyabikorwa bayo gutegura imitima y'abacitse ku icumu mu bijyanye no kwakira ababiciye bariko barasozera ibihano biteguriye gusubira imiryango yabo. Iyo miryango ivuga ko yoca ikivuta mu gihe yaboneye imiryango itateguwe. Ni inkuru ya Asumta Kabuyi umenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Imibare itangwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa igaragaza ko mu myaka 2023 jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe abari bafungiye kugira uruhare muri jenoside bagera ku 100% bamaze kurekurwa. Imwe mu miryango y'abarokotse jenoside ivuga ko uburyo abafungurwa basubira mu miryango yabo usanga habacitse ku icumu batagusobanukirwa neza. Bwana Fidel Nsengi yaremye umunyamabanga nshingwabikorwa wa JARG ni umuryango uhuza abanyeshuri barangije amashuri makuru na kaminuza bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Sobanura ko iyo abacitse ku icumu badateguwe neza kongera kubona babiciye bibazanira ihungabana.
Twebwe icyo dusaba ni uko habaho kubigisha ku mpande zombi. Hari uguhugura uwo ufunguwe ariko hari na kominota sanze. Hari abagifite agahinda gakabije avuga ngo noneho n'abantu barongeye baragarutse. Akinubira leta, akinubira abaturanyi, akinubira buri muntu wese abona. Ntabwo arumva akomeye yabasha guhangana n'ubwo buzima. Hari icyo byongera ku ihungabana ry'abantu. Hari abantu bakihishe muri bo. Uwo muntu rero iyo ugaruye wa muntu watumaga ajya kwihisha utabanje ukamubwira ngo bahoberane basabane imbabazi, utabanje kumukoresha urwo rugendo rutuma umubwira yuko atekanye noneho ntawe uzongera kumwirukankana, ntawe uzagira gute, ntawe uzagira gute, haba hazamo akantu k'iyobokamana. Kabitizo murende kagatuma umuntu akora ibyo atarakwiriye gukora.
Muri iki gihe se abacitse ku icumu babanye gute nabo babiciye bakaba barasubiye mu miryango? Madamu Mukamana Oliva izina twahinduye mu gihe cya jenoside yari afite abana 9 bicamo 8 n'umugabo we yabwira Ijwi rya Amerika ko bitamworoheye guhura n'abagize uruhare mu byamubayeho.
Umva nahuye n'uwo mugabo noneho areba ukuntu ngenda byonyine, noneho ageze aravuga ati ariko ugenda gutyo ubundi warabaye iki? Ntabwo nihange nabwo ni mwamwe ntabwo mwebwe mwabiteye. Umva byatumye mbabara cyane n'uyu munsi ubungubu ndaryamye nkubwira Bijyane no guhahamuka ahubwo buriya noneho tekereza kugira ngo umuntu akubwire gutyo ku bintu bazi bangezeho nyine ndaho ngaho mu gahuru bafata intoro baratemagura batemaguye n'utwana batwishe banemanye n'abana bane.
Bamwe mu bagize uruhare muri jenoside bafunguwe nabo bemeza ko kwegera bo bakoreye ibyaha bitaborohera.
Ngende umuntu wakoze jenoside imbaga batutsi yahungiye kuri komine bahise badutegeka ngo tubice, ubwo twebwe abapolisi abasirikare hari yaraje abasirikare amabisi yarazaga barimo kwica abantu ngo natwe abantu turi kuri komine bavuga ngo tubarase, ntabwo umuntu yamenya umubare y'umuntu arasa, ntabwo ngo nishuye n'uyu ngiye nagiye rero Simbabazi mu rusange iyo twahoraga twarishushanyaga iyo nabonaga ntabwo umuntu yatambukaga nanjye gatambuka, uyu ugiyeyo ugenda ukamusimbaza hari igihe ntabwo ahita akwakira neno uyabonye umutitiriza kugira ngo akaziguha.
Abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe bashimangira ko ari ngombwa kubanza gutegura uwacitse ku icumu kongera guhura n'uwamwiciye mu rwego rwo kumurinda ko yatungurwa akaba yakongera guhungabana. Dr. Rutembesa Eugene ni umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda akaba inzobere mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe.
Nimba badateguye abacitse ku icumu kongera kubona uwabiciye urumva ko nabwo bagira indi shoka. Ya shoke tuvuga ya traumatism. Cya kabiri bakunda kugarukaho nuko nyine kiratungurana ariko kandi ugasanga gifite n'ubukana. Ntabwo byoroshye kongera guhura n'umuntu wakwiciye yego yarahanwe wenda wakoze urwo rugendo ariko kandi bari bakwiye no kubategura kugira ngo bagiye kongera kubana nabo. Kubana nabo rero bisaba yuko nk'uko wamugane nawe bamutegura kugira ngo azasubire mu bantu.
Ni kenshi cyane imiryango itari iya Leta ifatanyije n'amadini bafashe iya mbere muri ibi bikorwa byo guhuza biciwe n'abishe bagasabana imbabazi mu rwego rwo kugira imibanire myiza. Dr. Rutembesa avuga ko ibikorwa n'amatorero n'amadini ari ibikorwa byiza gusa akemeza ko bakwiye kujya bongeramo n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo zibafashe gutegura impande zombi.
Amatorero rero hari ahatagera rwa rugendo navugaga gutangira kuri uwo muntu uko yakomeretse bingana iki, mbese amaze gukora urugendo rungana iki, mbese nabo ni umuntu arumva bizagenda gusa nawe utangiye kwa morusa sho. Twese twagombaga gufatanya, ushinzwe iby'ubuzima bwo mu mutwe azi uburyo akora icyo gikorwa akakijyana neza kugira ngo afashe uwo muntu muri urwo rugendo. Ariko dukeneye no nuko roho zacu nazo wa mugani ni nko kuzuhira.
Muri imyaka bakoze ibyaha bya jenoside bakomeje gufungurwa ari benshi, imiryango yita ku bibazo by'abarokotse jenoside isaba ko hashyirwaho imbaraga mu gutegura umuryango nyarwanda kwakira uwo muntu ugarutse mu muryango. Ariko abacitse ku icumu bagashyirirwaho umwihariko wo kubigisha neza uko bazabana n'ababahemukiye bitabagize w'ingaruka. Umuvugizi w'urwego rushinzwe amagereza mu Rwanda atangaza ko muri za gereza zose hasigaye abagororwa 2027 bakoze jenoside bagenda bafungurwa uko basoza ibihano byabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Chuti mwese mkunda iradio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye Mukubira yadufashe kugeranya ibiganiro twateguriye. Turabashimiye namwe chuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatiye akamu. Ubandanye umviriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umunsi mwiza.